Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Ndabara mukijenye tuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turabahaye ikazo makuru yo kuri uyu wa 60 numwaka 2023 turi ku munsi wa 5 mudukundire tuyatangure ku ngingo nkuru uzikurikira abanyororo bumwe bohero rikuru rya mpimba barahagariswe umutima nike na jamazi mu gihe hariko haravugwa iranda gatagikiza cyakorera mu bice by'igisagara cya Bujumbura abacungera urujanuruza ku mipaka y'u Burundi ngo barakwiye kurikanura kuko izo mbibe zikorerwa ko ibyaha byinshi harimo urudandazwa rw'abantu ishyirahamwe ONLCT Ouwe ton frère risaba leta guhimiriza abajejwe imbibe abanyagihugu bo muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura basaba gukurwa ko amafaranga basabwa bita ayiterambere ariko batabona mu gihe naho bavuga ko bari mu buzima buzimbye cyane mu kanya ni donido jyana makuru musangwe ikaze
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze mu makuru twateguriye tuyahere mu gisata cy'amabohero aho ukene bw'amazi buteye isibe mu ibohero rikuru rya mpimba haraciye iminsi ine abanyororo baronka amazi aruko bayaguze hanze ibido y'iritiro 20 kabigugwa amafaranga arenga 3,000 amakuru atangwa n'abaharanira gateka kazina muntu avuga ko ibyo bije kwiyongera ku bukene bw'ifungurwa kari busanzwe mu banyororo dukurikira umushinga w'amanza Jean-Claude Ntivurumusi hajeje gisata cy'amategeko gushyira hamwe akatiburundi
haraheze iminsi ne hari ingorane z'amazi mu ibohero rya mpimba iryo bohero rya mpimba nkuko mubizi ririmo abanyororo barengeye cyane ubushobozi ryategerezwa kwakira no kuvuga ko harimo abanyororo barenga inshuro zitanu abo iryo bohero ryateza kwakira harimo abanyororo barenga 400 mu gihe iryo bohero rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo 108 uno munsi rero nta mazi arimwo muca mwumva ingorane bishobora gutera mudegeye n'amagara yabo banyororo buzuranye ko barengeye cyane aho bategerezwa kuba abo banyororo rero ubu nibo biba ko mu kugira baronke amazi bakoresha no kuvuga ko amazi bayagura ku bandi banyororo bashobora gusohoka bakagenda hanze bafata amataxi vero bakazana amabido bakayagurisha kuri bagenzi babo uno munsi ibido y'amazi ikaba iri kugurishwa amahera arenga 300 murumva ko atari abanyororo benshi bashobora kuronka ubwo buryo ibyo rero byiyongera ku ngorane ziri mu mabohero atandukanye cyanye no kubura ibifungurwa tuvuga ko ubukene buca buguma buba umurengera mu banyororo uko yarashiye igihe kinini hama hari ingorane z'ubukene bw'ibifungurwa cyane cyane biharage canke ifu n'ubu iguma yigaragaza mu mabohero akati Burundi iteye akakamo kubera ko tumaze kubona yuko ingorane z'abanyororo abategetsi batazitaho cyane nk'uko byategerezwa ubukene bw'amazi mu ibohero rya mpimba bugaragaye mu gihe hari ikiza cyakorera kiriko n'inganda mu makaritsiye amwamwe mu gisagara cya Bujumbura uburo twe tuvuga ko ingorane yari twiye gutorerwa inyishu byihuta cyane ibohero naryo ritaradukamwo ico kiza cyakorera kuko co hava kikinkumbi
Jean-Claude Ntivurumusi acaje gisata cy'amategeko mu ishyirahamwe hari na gateka kazira muntu akat Burundi mu gisata cy'ubutungane naho igihano cyo gufungwa imyaka 10 kumenyesha makuru Florian Irangabiye kiza gicafuza igihugu cy'u Burundi kuko ataca hana kimwe yakoze ibyo nibishikizwa n'umushinga w'amanza Armel Niyongere harongwe ishyirahamwe rikristu rigwanya isinzikarizwa ry'ubuzima bwa kirema muntu mu Burundi akat kubwiwe no gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bashikiriza amakuru adahimbara leta y'u Burundi kurikira umushinga w'amanza Armel Niyongere
urubanza rwaciriwe n'umenyesha makuru Florian Irangabiye urubanza ruteye isoni kubona ubutungane bw'u Burundi bwubahuka gaciro rubanza umuntu butaravye neza ibyo byaha bamwagiriza ko yabikoze guhungabanya umutekano w'igihugu ukamucira imyaka 10 y'ubufungwa n'amande y'umuriyoni y'amafaranga y'amarundi birerekana neza yuko ubutungane bw'u Burundi butigenga urere kraneza ekorete urundi iguma muri yange ndo yokubuza imwuga wo kumenyesha makuru kupanga yuko amenyesha makuru bavuga inkuru batohoje ugasanga kenshi nurukurikirane uravye ningere bahohote n'abandi gato yakaze na muntu kenshi rero bafasha abantu kwamenyesha makuru n'abandi gato yakaze na muntu murazi mbona neza yuko baca bakoresha ibyaha bikomakomeye bategira ifatiro kugira bashobore gusigura ingene babacindiye imyaka myinshi gupfungwa. Ibyo rero biratukisha cyane cyane igihugu cy'u Burundi mu makungu bigatesha n'agaciro ubutungane bw'u Burundi benshi barasanzwe bazi neza yuko butigenga. Ibyo rero igihunyango ariko baragerageje umwesha makuru n'ihunyango ritere kubiri n'amasezerano mpuzamakungu mu Burundi bwateye igikumu bigaca byerekana yuko mu Burundi abamenyesha makuru bigenga atakibanza bafise. Ibyo rero bikunda kuba mu bihugu mu by'ukuri bidatunganije neza mu byerekeye demokrasi hamwe na gato yakaze na muntu.
Umumenyesha makuru Florian Irangabiye akaba yaciriwe igihano cyo gufungwa imyaka 10 n'ihadabu lingana n'amafaranga umuriyoni mu mafaranga y'amarundi na sentare nkuru y'igihugu yamukaza yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu makuru ya gateka kazi na muntu kuri radio Inzamba ishiramwe ONLCT we ton frère rirasaba leta y'u Burundi guhimiriza abacungera imbibe z'igihugu kurikanura kugira abajabuka biciye mu mpisho cyo kimwe n'urudandazo rw'abantu ubigabanuke. Ako kamugatewe n'iryo shyirahamwe gishize rwanya mabi akogwa aciye ku mbibe inyuma yaho leta ya Uganda ifatiye abarundi 24 bahogwa kwinjira muri ico gihugu batisunze amategeko ku butaka bw'ico gihugu cya Uganda. Kurikira umushinga w'amanza Prime Mbarubukeye arongoye shyirahamwe ONLCT we ton frère.
Iri shyirahamwe ryasanze ibintu nk'ibyo byarigeze no kwibonekeza mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho byasanze mu kwezi kwa kane kumbaka 2021 nyene abakenyezi n'abigeme bashika ku 30 barafatiwe nyene n'igipolisi cya Uganda bita Interpol ku gataka ka Uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda cyane kujanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi bihugu. Ariko muri ico gihe abarundi kazi baci basubizwa inyuma mu Burundi tacamira. Ishyirahamwe gishinzwe kugwanya urudandazo rw'abantu ubwimukira bw'umukinyikiro n'amabi akorerwa abakenyezi n'abantu mu Burundi ONLCT we ton frère ryashaka gusaba leta y'u Burundi yogerageza igatanguza ku mugaragaro ibi bikorwa bijanye ni politiki ikuzoja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane ikabikora mu gihe abarundi n'abarundikazi ba mbere na mbere bazaba batambiye kugenda gukorera mu gihugu cyane cyane nka Arabie Saoudite. Kuri icyo kimaze gusinyirana amasezerano na leta y'u Burundi, leta y'u Burundi rero ikabikora nka kujya ihora irungika abajejwe umutekano baze kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze nka Somalia kugira ngo abarundi bose umurundi wese amenye aho icyo gikorwa cy'iyo politiki igeze yo guhanahana abakozi hagati y'Burundi n'ibindi bihugu. Gutyo rero abarundi ntibaze basubire kuzimagirika bibe nk'intango yemewe n'amategeko canke ikozwe ku mugaragaro na leta kugira ngo ntihagire umurundi n'umwe azosubira guca mu nzira z'ikinywabi. Nuko leta y'Uburundi tuyisaba ko yotegeka abajya igipolisi kijejwe imbibe cyane cyane z'ibihugu yuko bogerageza bagakaza umutekano cyane w'izo mbibe z'Uburundi buhana n'ibindi bihugu kugira ngo vyukuri bashobore kubuza abadandaza abantu kubandanya babadandaza kuko nta byakamenetse ko abantu badandaza nk'ibitungo cyangwa impene kugira ngo vyukuri izo nzego zijejwe umutekano w'imbibe z'igihugu cy'Uburundi buhana n'ibindi bihugu bihana imbibe ubucungirwe bikwiye kandi abo bakorwa urundazwa abantu barukora mu kinyegero vyukuri bashirwa habona kuko dusanga bikika mu kiza mbere bibaye ngombwa bagatanga n'ibiturire aho baciye hose kugira ngo babihaye babareke barengane batwaye abantu bagiye kudandariza bihugu byo hanze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Radio Inzamba agateka kawe muriko murakurikira no makuru tubandanirize mu gisata cindero ayimyidogo ari yose mu barimo basubirira abandi aho badakwiye bita abavakater bo mu ntara ya Muyinga. Abo barimo bavuga ko hariho abamaze imyaka 5 n'6 bataroswa agashahara kabo. Amakuru ava muri bamwe muri abo barimo avuga ko bituye inzego zose z'igihugu harimo rwego rw'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka ariko amaso yaheze mu nzira niho twategurira na mugenzi wacu Karine Dusabe.
abarimu barungitswe kwigisha mu mashuri mu ntara ya Muyinga ahatari abarimu bakwiye bavuga ko ikibazo cabo gisa n'igisiga ubwenge bavuga ko bakoze bazi ko bazohembwa amaso ahera mu nzira abo barimu bavuga kandi ko kuva mu mwaka w'2016 atafaranga na rimwe basuye kuronka amakuru dukura muri bamwe muri abo barimu hariho abaheraniwe miliyoni 2 zirenga bavuga ko bituye inzego zose z'igihugu harimo n'inama nshingamateka aho yatumye ko umushikiranganji w'indero irakimubaza ariko ntacavuyemwo yishuye ko hagiye gushingwa umugwi uzoja gutohoza ko ibyo abo barimu bavuga hatamanyanga arimwo ariko uwo mugwi ntiwigeze uja
Sugihe, bini na chumina katanda tu, tuwara koze, harabahera ni winya kine, harabahera ni winya kitanu, harabahera ni witanda tu yose nubu bajikora kumamuni demi seze, harabahandu kuseba kajamu windi, harabahunda mademi, nubujiku lini kiwa tuliba baje chani. Ikiwa baje sugihe, umu yogo zindibuka, yara tuisikizuna jasteve, umu kushikiranga andi, adejwe finance, umu kushikiranga andi nindero, yarahumurije abakoze nk'abavakatere yuko atandu rimwe igiye kurenga batahawe amahera icyo gihe hari mu kwezi kw'icumi ku mwaka wa 2020 mu by'ukuri uhereye icyo gihe ubu urabona mu 2022 iraheze twagumye tukivuga turandikira umukuru w'igihugu turitura premier ministre ejo bundi akija mu mabanga turitura umushikiranganji turitura inama nshingamateka irakibaza umushikiranganji akishura mu buryo burifu ntiyagitomora ariko mu byo nibuka yavuze mu nama imbere y'abashingamateka yashyikirije yuko icyo kibazo ngo basanze amafaranga ari menshi ngo barigiye ngo kurungika ngo komisiyo de verifikasiyo kugira ngo barabe yuko atamanyanga arimwo rero iyo komisiyo de verifikasiyo yarabirindiriwe twarahetse
Mwamenya ko intara ya Muyinga ari ya mbere ifise bene abo barimu babakutsa kivi kuko isanzwe ifite ikibazo cy'abigisha uruganda rwa radio inzamba rurashobora kuronka umushikiranganji aje rw'indero kugira atange umuco kuri ico kibazo
Karine dusabe urakenuye mu gico gisata nyene c'indero abavyeyi barereye muri komine Bugendana intara ya Giteka baratunga igatuki umwarimu yibi mu mwaka uheze ikibazo muramukazi we ariko ntahanwe abavyeyi bidogera umuyobozi w'ishure shingiro gwingiri hamwe n'ujejwe indero muri komine Bugendana ko bakingiye ikibaba umwigisha Bofisa niongere
Jean Baptiste twagira Yesu numwigisha wo kwishura shingiro rya gwingwire muri komine Bugenda na intara ya Gitega niwe yagirizwa kuba yibi kibazo cibiharuro umwaka uheze muramu kazi we yiga kuri iryo shure nyene ababyeyi barereye aho muri komine Bugenda na bagize umuyobozi w'iryo shure Joseph Ntarindi hamwe no urongo indero muri komine Bugenda na kumwimurira kuri ekofo murire aho kumuhana hakurikijwe amategeko
kwa kongo ajilani na desi ya kamanyana na wakwa munga mbesende desi ya deni kumine bugendani wachi yomi mbuya kundi shuri lima kawa chukinu nitu mvika na nabuki hadii uwe yaza kwa mwush kira nga njiwinde yawa nharindi josef yawa kwa gira yezu jean baptiste yawa na desi ya bugendana jozu kuri na wakulari mwevosi kuku awawano nivyumvikana umukino barimwo
Ababyeyi n'abigisha muri komine Bugendana bagiriza kandi urongo indero muri komine kurya igiturire bagasaba umukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'indero gutuza iyo ngeso
ibyo bikaba bigiyongera ku bijyanye n'ibiturire maze iminsi ivugwa muri Desi Bugendana aho Desi Bugendana kugira uronke itashye uva ku ishuri ujya muri yindi utanga igiturire cya gati mu majyaruguru y'ibihumbi 300 urasaba umushikiranganji w'indero gufata icyo kibazo mu ntoki tukanasaba n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
kuri iyo myidogo radio inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone yaba urongoye ekofo gwingwiri co kimwe n'utwara indero muri komine Bugendana kugira bagico bavuze bose tukaba tutashoboye kubaronka
arakoze bofise niyongere uruganda rwa radio inzamba agateka kawe rwarondeye umuyobozi w'indero mu ntara ya Gitega kugira gire ico ashikirije ariko amaze kwitaba telefone yacu ntacashimye kubivugako turabandanya na makuru tubateguriye ahandi havugwa imyidogo myinshi ni kubanyagihugu muri komine Kanyosha zone Muhira Korine Kavumu bavuga ko batangishwa amafaranga y'umurengera ayo bita iterambere ry'umutumba abanyagihugu bagasaba ko itangwa rya amafaranga ryo hagarara kuko ari umurengera mu buzima buzimbye barimo idoni idona Francine Kanya
ayo mafaranga batwara umutumba bitiri iterambere ry'umutumba ntagire igitigiri nkuko abahaba babivuga ngo kuko ayasabwa agenda arahindagurika akagizwa na kabiri canke gatatu atansiguro nimwe itanzwe mu kw'icumi na rimwe batangishijwe ibihumbi bitatu ariko muri uku kwezi naho bategetswe gutanga ibihumbi icumi ayo mafaranga akiyongera ku yandi asanzwe atangwa ku kwezi
baturisha ntererano uko bishake uherutse twarishe ibihumbi bitatu bavuga ngo n'iterambere ry'umutumba babonaho bazanye ngo n'iterambere ry'umutumba kandi baturihisha ibihumbi icumi rero ubwa mbere bari bavuze yuko tuzotanga mirongo itatu weyumvire utange ibihumbi bitatu makuru cumi na rimwe ubwa mbere uce utange ibihumbi icumi kandi ibyo bihumbi icumi bitanga umuntu afite ahantu adandariza nka kiyosike ibyo bihumbi icumi ngaho Muhira ntibiba birimo Muhira naho umuntu ariha ibihumbi bitanu ahabaye rero twagomba mutubarize ayo mafaranga yaja mbere nk'amakenga uwo mutumba wa Kavumu ari ufite amategeko wisangije kubera uri kuraraba ibintu bihabera birateye isoni ibyo bikorwa n'umukuru w'umutumba ari kumwe n'imbonerakure
abanyagihugu batangazwa n'ingene bakoye amafaranga yose kandi abo nyene bayabaka aribo bahindukira bakaja kubugarira utuzu two kudandarizamwo babahata kuja mu bikorwa by'umutumba biba kabiri canke gatatu mu ndwi hagati ahiyongera ko n'amanama y'urutavana ko bagasaba abajejwe intwaro gukurikirana ico kibazo
kugara kabiri mu ndwi kuwa kane dukora icyo bitayewe Burundi urambaye kuwa gatandatu ibikorwa rusange aho nyene utabikoze igitazi cy'ibihumbi cumi cy'imirongo ibiri bivana n'ukungene bo nyene biyumviriye baba bakigutaburiye kuwa mungu hama hari amanama y'agasekize kibapfundikanya ibyo bintu byabo byo kuvuga ngo duterere ngo iterambere ry'umutumba ku kwezi tagisi kominari umuntu ari ibihumbi bitanu
mwakoze mwe mwese mwariko mwadukurikira
umuntu yorira
abakozi bagenzanje bakishije kwegeranya
abigahagara bayatanze
mwariko mwadukurikira hediko binaje nariko ndabashikiriza
hanyuma
kuranigwa
ibyo kumukuru w'umutumba yiyumvira ikintu agatagishyira mu ngiro atagishije inama na musanteri cyangwa umushyikirangange ibintu haba hagati mu gihugu twifuza yuko byahagarara
Radio Inzaba ntiturashobora kuronka umukuru wo mutumba Kavumu ngo atange umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu
Francine Kanyange urakenuye mbere yo gusozera ano makuru mu nkuru ivunaguye mu bijanye n'ubutunzi hariya mu ntara ya Muhinga nta mudandaza n'umwe ari kuriwe guhera kuri uyu wa gatanu kunguruza ibiharage abikora mu ntara ya Muhinga bija mu yindi ntara nk'uko itangazo ryo mu biro vya Buramatari ribivuga igaraje kwajyagiye habona kuri uyu wa gatanu n'abari bafise rero impusha zo kugura canke kugurisha ibyo biharage izo mpusha zikaba zahagaritswe Buramatari aranagabisha abakora urudandazwa rw'isukari ko bagiye guhagurukirwa kugira amanyanga yibonekezamwo ahagara nta mezi abiri yarahaciye umutegetsi afashe ingingo beniyo ariko byaba ibiharage canke isukari nticabujije ko biguma bisohoka intara bimwe bigenda mu bundi burere bw'igihugu canke mu gihugu ca Tanzania gihana urubibe niyo ntara Ino nga duche dusozera no makuru mwakoze mwe mwese mwariko muradukurikira barakoze kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya ndakengurukiye cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikira Heidi Claude Ninazwe nariko ndabashikiriza ndabifurize kuranigwa mu byanyu no mu banyu naho ubutaha